Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuba dukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza, mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Eric Biribuze, inzobere y'umunyamerika ukomoka mu Burundi uba mu mujyi wa New York, yatowe nk'umuhanga w'umwirabura wa mbere w'umwaka w'2024. Yahembewe uruhare rwe mu guteza imbere ubuhanga bw'ibihe tugezemo.
Ibi biranshimishije cyane rwose, kubera yuko kajyanye n'ibikorwa nakoze kugira mfashe kugwaruka rugire ushobora na kunyine kwiteza imbere kumera nk'ibyo gashoboye gushaka.
Uwo ni Eric Biribuze, inzobere y'umunyamerika ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Mu byumweru bibiri bishize, umutwe w'abarwanyi wa M23 umaze kwica abasirikare b'Abarundi barenga 10. Abadepite muri Kenya batoye kandi bashyigikira ubusabe bwo korohereza muri Haiti abofisiye mu gipolisi barenga 1000. Umuryango w'abibumbye ukomeje gushakisha uburyo bwo guhungisha abari mu bitaro Al-Shifa mu ntara ya Gaza, ariko amahitamo ni make biturutse ku mutekano muke n'ibura ry'ibikoresho. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, nimugire aho mujya. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye urimo gushakisha uburyo bwo guhungisha abari mu bitaro Al-Shifa mu ntara ya Gaza, ariko nta mahitamo ahagije ahari bitewe n'umutekano muke n'ibura ry'ibikoresho. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankosi.
Inzitizi ya mbere ni uko umuryango w'ubutabazi kwa huje muri Palestina udafite lisansi ihagije yo gukoresha imodoka zitwara abarwayi imbere muri Gaza kugira ngo zibahungishe. Umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa bya ONU mu karere, Brennan, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Misiri yari yemeye ko imodoka zitwara abarwayi zambuka muri Gaza gufasha gutwara abantu igihe cyose zaba zemerewe umutekano wazo n'uw'abagenzi. Brennan yabivugiye mu kiganiro yatanze ari Kairo. OMS yumvakira abarwayi bagera muri 600 barimo 27 bamerewe nabi cyane mu bitaro bya Shifa, aho ingabo za Israel zinjiye muri iki cyumweru nk'uko Brennan yabivuze. Yasobanuye ko barimo gushakisha uburyo bahungisha abantu, ariko ko hari impungenge nyinshi ku bijyanye n'umutekano n'inzitizi mu birebana n'ibikoresho. Akomeza avuga ko amahitamo ari make, uretse ko bafite ikizere ko baza kubona amakuru meza nko mu masaha 24 ari imbere. Uyu muyobozi yanavuze ko hazabanza guhungishwa abarembye cyane n'impinja 36 zidafite udutanda kwagenewe abana bavutse mbere y'igihe, kubera ko generateri zabuze lisansi yo kuzicanisha ngo zitange umuriro w'amashanyarazi. Rich Brennan yanavuze ko ingamba zo guhungisha abantu zanazambijwe n'uko itumanaho n'ibitaro igihe kinini ry'abaga ryahagaze.
Igipolisi muri Israheli kuri uyu wa kane cyemeje ko abantu 3 bitwaje ibirwanisho bishwe mu gitero cyabereye mu mujyi wa Yerusalemu. Fidenio Ngabo adufitiye inkuru irambuye.
Abo bantu 3 bakoze igitero kuri uyu wa kane kuri bariyeri iri hafi y'igisagara cya Yerusalemu, bakomeretsa abasirikare 6 bajejwe gucungera umutekano. Igipolisi cya Israheli cyatangaje ko cisha abo bantu bose uko ari 3. Umukuru w'igipolisi cy'igihugu Kobi Shabtai yabwiye abamenyeshamakuru ko bakoze icyo gitero bari bitwaje inkota, inkoho ntoya, amashoka n'insoro. 4 mu bajejwe gucungera umutekano bakomerekejwe n'insoro, harimo umwe yakomeretse bikomeye cyane. Magen David Adom ajejwe ibikorwa by'ubuvuzi bwihutirwa mu gisagara cya Yerusalemu niwe yatangaje iyo nkuru. Igitero cyo kuri uyu wa kane mu gisagara cya Yerusalemu cyabereye kuri bariyeri iri ku ibarabara ihuza intara ya Cisjordania n'icyo gisagara. Icyo gitero kibaye umunsi ugira wa 41 kuva ingwano hagati ya Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas bakorera mu ntara ya Gaza itanguye. Icuka kibi n'ubwicanyi byariyongeye rikomeye mu ntara ya Cisjordania kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas itanguye.
tuve mubura sirazua bugo hagati tuzano mulireta zunzumweza Amerika opreza Joe Biden ezro yabo na nina mujenzo Burusia Xi Jinping hanzi umuji wa San Francisco mulireta ya California hakomeje kuberi na mihuje akarele kazia na Pacifica Fidel Niongabo arakomeza.
President Biden yatangaje ko we na President Xi Jinping wumvikanye ku mugambi wo gusubira guhanahana makuru mu bijyanye n'ibya gisirikare gukorera hamwe kugira bihweze ibibazo bishobora guterwa n'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyumanya bwongo hamwe no gufata ingingo ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ibiyayura mutwe byo mu bwoko bwa fentanyl. Inama hagati yabo bategetse ko ari babiri ibaye inyuma y'amezi 12 ibiganiro bitari byoroshye hagati y'Ubushinwa na Amerika. Mu nama yo ku munsi wa gatatu abo bategetse bombi baraganiye ku bibazo bikomeye bitari bike harimwo ikibazo cya Taiwan, umugambi wo gusubira guhanahana makuru mu bya gisirikare n'ibijyanye n'ubutunzi ibikoreshwa mu guhingura ikiyabira mutwe co mu bwoko bwa fentanyl bituruka mu Bushinwa n'ibibazo byerekeye agateka ka muntu muri ico gihugu. President Biden yatangaje ko yashikirije atarya umunwa ivyo bibazo bitoroshe na gato. President Xi Jinping nawe yatangaje ko ivyo bihugu bihuriye kuri vyinshi. President Xi Jinping agira ati:
Ubushinwa na Amerika ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi ntibikwiriye kwinubana. Uruhande rumwe ntirukwiriye kugerageza guhindura urundi. Intambara hamwe no guhangana byagira ingaruka zitagira uko zivugwa ku mpande zombi.
President Biden yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma y'uko abonanye na President Xi Jinping. President Biden agira ati:
I welcome the positive steps we've taken.
Nakiriye neza intambwe twagezeho uyu munsi. Birakenewe cyane ko amahanga abona ko turi gushyira mu bikorwa imigambi iranga igihugu cyacu ijyanye no kuganira. Turi kuganira n'abo turushanwa kuvugisha ukuri mu rwego rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano, umutekano mu mahanga yo ku nyungu y'abaturage ba Amerika.
Benshi mu bakurikiranye inama hagati ya President Joe Biden na President Xi Jinping batangaje ko atavyinshi bari bitezo biyivamwo, yamara barashimishijwe n'uko abo bategetsi bombi bariko baravugana.
Barakoze Fidel Niyongabo, mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Abadepite muri Kenya uyu munsi bemeje ubusabe bwo kohereza muri Haiti abapolisi amagana mu butumwa bwemeje n'umuryango w'abibumbye hagamijwe gufasha igihugu cyo mu birwa bya Caraïbes gukemura ikibazo cy'uduco duteza urugomo. Inkuru irambuye tuyibaze Eugenia Mukankosi.
Mu kwezi kwa karindwi Kenya yarahiriye kohereza abofisiye mu gipolisi igihumbi muri Haiti gufasha kurwanya uduco twamaganirwaho urugomo ruhora mu gihugu. Cyakora mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryagiye mu rukiko rurabihagarika. Urukiko rwavugaga ko uwo mugambi ubuze mu ruhare rwa rubanda kandi unyuranije n'amategeko kubera ko igisirikare ari cyo gusa gishobora koherezwa hanze y'igihugu. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko Gladys Boss yahamagariye itora kandi abadepite bemeje kohereza abo bapolisi bashingiye kuri raporo yavuze ko kubohereza bihuje n'ibyo itegeko nshinga ritegeka. Iri tegeko risaba gushingira ku bitekerezo by'abaturage kandi byakusanijwe hagati y'itariki ya kabiri n'iya cyenda zo ku kwezi kwa cumi na kumwe. Gabriel Tongoyo, umuyobozi wa komite ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, yavuze ko abapolisi bazoherezwa ku gihe cy'umwaka umwe kandi ko amafaranga bizatwara ari ONU izayatanga. ONU igereranya ko abantu 200,000 bakuwe mu byabo n'urugomo rugenda rufata intera muri Haiti, aho amabandi yagiye yica abantu ashimuta, afata ku ngufu, anatwika ingo z'abaturage.
Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje gukurikira Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Facebook, X, YouTube na Instagram. Mudusange kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu byumweru bibiri bishize umutwe w'abarwanyi wa M23 umaze kwica abasirikare b'Abarundi barenga 10, hari abandi wagize imbohe. Igisirikare cy'u Burundi ntikemera ko hari abasirikare cyabuze, ariko kivuga ko umutwe wa M23 washotowe ingabo z'u Burundi izibuza kugira aho zifite ibirindiro mu duce twa Mweso na Rucuru. Inkuru y'umunyamakuru Eloge Wirikaneza.
Wakubwiye kuri wa kane n'umusirikare w'ipete rya major Ernest Gashirahamwe yavuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushubuseruko bw'u Burundi. Amasoko yacu tumenyesha ko yaguye ku rugamba ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa 11 mu ntambara zihuza mu rwiyo barwanyi wa M23 ku ruhande rumwe n'abasirikare ba Kongo n'indi mirwi bafasha. Leta ya Kongo yitabaje iyo mirwi ivuga ituze abo barwanyi ba M23 baturiye gufata umuheto mu mpera z'2021 babizwa abategetsi ba Kongo ko banse kubahiriza amasezerano yo gushyira mu gisirikare abarwanyi b'uwo muhari nkuko bari barabyumvikanye. Amakuru y'ijwi rya Amerika rihabwa na bamwe mu miryango yabuze aho mashyirahamwe yigenga hamwe n'abagiye kwakira ibiziga yemeza ko n'imibo yiburi bamaze kubona ibiziga bigera hafi kuri 20. Kiretse iyo ntwazangabo ya majoro yavubwiye kuri uyu wa kane mu itongoro ry'abapfuye ryo ku mpanda mu burengero bw'u Burundi, abandi bose n'abasirikare bato bato hamwe n'igisongerezi kimwe. Major Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare w'umuhari M23, yabwiye ijwi rya Amerika ku muhingamo wo kuri uyu wa kane ko amaze gupfa abasirikare benshi ku rugamba harimo Abarundi. Yamara yanse kuvuga ibitigiri z'abapfuye n'abafashwe, ashimangira ko ari ibanga rya gisirikare, ariko yemeza ko mu bishwe harimo Majoro Gashirahamwe yavubwiye kuri uyu wa kane.
Mimi nasema tunashika nyingi sana mateko yako nyingi, lakini sasa wakati tunavyo
jewe no babira ko tuguma dufata benshi cyane benshi se ariko ubu nta bitigire no vuga kuko urwego rwacu rugeze iterereza ndiwe asuzuma ngo rutubwire imyirondoro yabo n'ibihugu bava mu Kanoni. Harabapfuye batari bake, bamwe baguye icyo cyanga, abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye. Harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano, umumajoro umwe siyo mpazangabo yonyine yapfuye. Mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye.
Gusa ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ayandi masoko adafite ahengamiye yo kwemeza ku buryo budakuka ibyo Majoro Wilingoma yadutangarije. Igihe iyo ntwazangabo yasezeranywe icyubahiro cya gisirikare kuri uyu wa kane, umushikiranganji w'ingabo mu Burundi niho yari ari. Umusivile Alain Tribert Mutabazi nta jambo yafashe. Uwavuze ku izina rya FDNB gisirikare cy'u Burundi ni umusirikare afite ipete rya koloneli. Ijwi rya Amerika ryamenye ko yitwa Miburo. Koloneli Miburo yavuze ubuzima bwaranze nyakwigendera, yongera ko ko yaguye mu butumwa bw'akazi. Mugabo ntiyasigura aho leta y'u Burundi yari yamutumye.
Yaranguye amabanga yiwe mu makambi atandukanye kandi akayarangurana ubwira n'ubutegetsi n'ishyaka ridasanzwe. Majoro Gashirahamwe Ernest yitabye Imana ku igenekezo rya gatanu mu nyonyo 2023 ari ku mirimo y'akazi ya misi yose.
Ku itariki ya 9 ku kwezi, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yagirije umuhari wa M23 gusohora abasirikare b'Abarundi bari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Mu itangazo yasohoye yatanze uturorero
igenekerezo rya 21 gitugutu, imodoka z'abasirikare b'u Burundi zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro by'ahitwa Kicanga na mweso zarangiwe kurengana n'umugwi wa M23. Ibyo nyine byarasubiriye kuba ku igenekerezo rya 33 gitugutu.
Muri iryo tangazo yasomeye abamenyeshamakuru mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura kankaka bamubaza ibibazo, Colonel Biyereke yagabishije ko ingabo z'u Burundi zitazoguma zireza amaboko.
Abasirikare b'u Burundi bategerezwa gufata ingingo zibereye.
Muri iki gihe kandi abatoda b'Abarundi barakomeza kujabuka uruzi Ruzizi berekeza ku butaka bwa Kongo, nk'uko abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ihana ububire na Kivu y'Umanuko babyemeza. Twashimye kubahindura amajwi kubera imbo z'umutekano. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse ni uko ibiziga by'abasirikare bivanwa muri Kongo bitabikwa mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura, ahubwo bishingurwa mu buruhukiro bundi buri hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi yataremezwa n'igisirikare cy'u Burundi avuga ko abazanwa bamaze kumera nabi baca bavuga ubutarariye imiryango itababonye. Burundi ufite imirwi y'abasirikare ibiri izwi irwanira ku butaka bwa Kongo. Umuce wa mbere uri mu ngabo z'akarere za Yase, mu gihe wa kabiri uri ku butaka bwa Kongo hisunzwe amasezerano yasinywe hagati y'u Burundi na Kongo mu kurwaniza umwansi hamwe. Uwo wa nyuma ahanini ukorera mu ntara ya Kivu y'Umanuko, naho imirwi ibiri y'abarwanyi b'Abarundi ariyo Retabara na FNL irongowe na General Aloyse Nzabampema. Kuva mu kwa munani 2022 abasoda b'Abarundi bagiye muri iyo ntara ihana urugabano n'u Burundi. Iyo mihari ibiri yarigirwe inyuma cyane mbere y'isanita kivugwa ibyagoranye gushikwa ko muri Kivu y'Uburaruko. U Burundi busanganywe ingabo mu butumwa bw'ugarukana amahoro mu bihugu bya Somalia. Abasirikare b'Abarundi bari mu ba mbere bafashe mu rwa mukuru Mogadisho bakura mu byara bya Al-Shabab hamwe na Centrafrica, naho nyene zikaba ari utumwa ko nk'uko raporo za ONU zibyerekana. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere.
tuve mu Burundi tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe hasigaye iminsi itatu kugira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza kuba kandida depite ndetse n'abakandida perezida mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 12 ubutumwa buhembera inzangano amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko bukomeje gukwirakwizwa muri Uvira aho ni mu ntara ya Kivu yepfo inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo
Mbere yuko bikogwa byo kwiyamamaza bitangira tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2023 haragera ku mujyi wa Uvira ukabona ku byapa ku mamodokari ndetse no kubipanga by'amazu amafoto y'abakandida ku mwanya w'udepute mu rwego rw'igihugu n'intara ahandi naho harawusanga bateranyije abantu mu nama bamwe batanga impano z'intebe mu nsengero abandi nabo batanga ibitenge mu gihe abandi nabo batanga amafaranga mu bantu gusa bamwe mu bayoboke b'abakandida ndetse n'abakandida depite harabasebye abandi abandi nabo bagakoresha amagambo y'ivangura rishingiye ku moko bagaragaza ko ari bo bene igihugu
arakorwa ibiyo ugasanga mfotanya benshi ugasanga niho babaheze inyanya bakavuga bagasebanya cyangwa se mu zindi manza izazo zose amakwe antose ari amaseremoni barahurira bakavuga ngo umukandida runaka n'umunyarwanda umukandida runaka no murundi niyo yavuye amazi ntarakamuka ku birenge yaje yambutse ejo ngundi avuye Burundi no murundi ugasanga abandi barabita ko ari abantu bavuye mu zindi ntara badafite uburenganzira bwo kwitoreza hano Uvira babifashe nka strategy ihubira ngo batsinde amatora kubera ko harabo bagiye babona bakoresheje imvugo ziza bagiye bazikoresha hanyuma bagatsinda
zindi zimbi Jean Pierre n'umukandida depite mu ishaka rya MLC asanga ubutumwa bwo gusebanya bukomeje gufata intera ikomeye mbere y'amatora buterwa n'abantu bashaka kwikundishwa ku baturage
ceux qui ne savent pas les rôles d'un député ceux qui n'ont pas de affaires ceux qui n'ont pas de planification n'ont pas de
abashaka umuntu w'umudepite abadafite ibyo bateguye abadafitiye abaturage icyerekezo niwe wakoresha amagambo yo gusebanya Gasole Felix nawe n'umukandida depite muri teritwari ya Uvira ku rwego rw'intara mu ishaka rya FRF asanga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yari kuriye gufata iya mbere mu rwanda abantu basebye abandi muri ibi bihe
turasaba amagambo abiri bya muryambere turabisaba abatetesi cya kabiri turabasaba abaturage ku butegetsi turasaba yuko bareba abakandida bahe bakoresha amajambo aheze imbere amacakubiri y'urwango zaba ngombwa mu bantu bagasurwa kuko ni umurage muri bihe bazana mu bakongomani mu baturage icya kabiri turasaba abaturage kuba amaso kureba aho batora bazabagirira akamaro abantu batari mu ntambara batari mu macakubiri bashaka guhuza abakongomani bakubatanye
umuyobozi w'umujyi wa Uvira urimo abaturage barenga 400 kiza muhato ashimangira ko umwuka wo kwita bamwe mu bakandida barundi abandi abanyarwanda bikorwa mu kwangisha abo bantu abaturage babereka yuko atari abakongomani kandi ari gusa uyu muyobozi asaba abakandida depite kugaragariza abaturage imishinga babafitiye badakoresheje amacakubiri cyangwa se babesha abaturage ko bazabubakira imihanda n'ibiraro mu bindi bihugu tubona aho twabaye mu myaka igera kuri 20 umuntu ari we wigurisha kuvandi
ingana na kazi ambayo anataka kwenda kuwatarinya bila kutasha banyande bila kudharau bila kuleta mambo ya ukabila ndani ya taifa letu
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri aka karere ntibyadukundira gusa amashyirahamwe arimo societe civile imishinga irimo za benevolencia urwego rw'igihugu rushinzwe amaradiyo na za televiziyo bikomeje gukangurira abaturage n'abakandida depite kwirinda imvugo z'amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko muri Uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu mu matora ateganyijwe tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023 ni 224 yanya baharanira ari Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
bijya hirya ariko mata iki nkwengegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndiwe muko
yego rata uri umujya rusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
kabira simuhumurwa mana
shofe wenda abona shaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa
Ah.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigaho na
La Belle Police Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Eric Biribuze inzobere y'umunyamerika ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ubu akaba atuye mu mujyi wa New York akora mwishyira hamwe rikoresha ubuhanga bugezweho bwitwa Corning Aluminium Glass Solutions muri uku kwezi kwa 11 yahawe igihembo cyitiriwe Best STEM Award nk'umuhanga w'umwirabura wa mbere w'umwaka w'2024 yahembewe uruhare rwe mu guteza imbere ubuhanga bw'ibihe tugezemo mu rubyiruko muri Amerika no ku mugabane wa Afrika. Ni igihembo yahawe n'ikigo cy'itangazamakuru n'itumanaho Career Communications Group cyo mu mujyi wa Baltimore muri leta ya Maryland. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo, Eric Biribuze yavuze igihe yamenye ko yagenewe icyo gihembo n'icyo kivuze kuri we.
Jewe nambariye kwa nasa ugashimwe nuko kwezi kwa munyonyo hanyuma ibi biranshimishije cyane ko muribuka yuko haje imyaka 6 na naronsa kandi gashimwe kamaze mwaka mbere cyane gose kubera yuko kajanye n'ibikorwa nakoze kugira mfashe kugwaruka rugire gushobora na bwinyere kwiteza imbere kumera nk'ibyo gashoboye gushaka
ku byerekeye ako gashimwe nikihe kavuze kuri mwebwe
ibyinyo byerekana yuko imwe mu iri leta nzuzi umwe za Amerika bashigikiye cyane ubuhinga n'ubumenyi byita STEM hanyuma kubera rero nabishyizemo umwete abifasha mu Burundi mu Rwanda no ngaha hanyuma muri leta nzuzi umwe za Amerika gufasha urwaruka ndabona yuko ari ibintu bashigikiye cyane kandi najya ari ibintu bashigikiye cyane ko ndifuza kugaruka rw'iwacu ushobora kugira ba engineer nk'uko meze panduta n'abaruta n'abandi kugira tubishyike ko dutegereza kubishyiramo umwete hanyuma kubona rero bacu bamako gashimwe byerekana yuko ari ibintu dutegereza gufasha twese.
Ibirori byo kukakira bizoba ryari?
Ako gashimwe ibirori bizobera mu gisagara cyitwa Baltimore muri leta yitwa Maryland ino muri leta zunze ubumwe za Amerika izo mu kwezi kwa kabiri itariki 2024.
Mwavuze ko ako gashimwe mwakarose ku ntererano mwagize ku kugene umuntu ashobora guteza imbere ubuhinga bwa none ku bijyanye n'urwaruka muri Amerika no muri Afrika mu buryo cyangwa ku mayange muri make iyo ntererano muri icyo gisata cyo gufasha abakiri bato ingene bigenda.
Urumva umunsi naronka agashimwe ka mbere mu 2018 nabyiyumviriye none ni gute kugira ngo umuntu yavuke mu Burundi yoshobora gushika kuri iki kintu gikomeye muri Amerika. Cyambona yuko nagize abantu benshi bamfashije sinibaza kugira ngo ibyo bishyikire abandi bajene abandi urundi rwaruka ni gushyiraho ishyirahamwe cyashyiraho ishyirahamwe ryitwa STELA. Iryo shyirahamwe rero ryitwa mu cyongereza Science Technology Entrepreneurship Leadership Academy. Iryo shyirahamwe twaciye dutangura gutanga ubuhinga bwa none cyane cyane ikintu cyitwa robotics dutangura kubiha urwaruka gwaruka hamwe mu Burundi twarakoranye n'ishure by'i Bururi itwa Lise Budugira twarabitanze mu mashure mu Rwanda hanyuma na cyane cyane ngaha anye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ibyo onye bifasha kwerekana ingene umuntu wese ashobora kujya gufasha ubwo gwaruka kugira ngo ubuhinga bwa none bugene ku muntu n'ahata amahera bafise n'ahata buryo bafise. Ibyo rero nibyo rero nshaka gutsimbataza cyane kandi ndifuza ko n'abandi bantu bari kwari twumviriza budufasha kubera yuko ibyo nibyo bizotuma duteza imbere ibihugu byacu.
Muri make n'ubuhe ubutumwa mwushikiriza abakiri bato boba babona ko ubwo buhinga bwa none ari ikintu kigoye cyane mwubaha izihe nguvu na kahe karorero bafatira muri make?
Njyewe nibaze yuko ibintu twashyizemo cyane cyane ibintu by'amahoro ni ibintu nk'umwana mutoya arakunda gukinana n'abandi arakunda gukina n'ibikoresho. Ibyo rero twasanze yuko kugira ngo umuntu yige ubuhinga bwa none ni ugutangura kubikoresha ku bintu ashobora gukora ko ku maboko. Ibyo rero byo twatangwe kandi tugatangura hakiri kare. Rero ndi jamusha gushika urwaruka mwene muri bato ibintu nk'ibyo onye ni kubikunda mukabikurikirana. Urundi rwaruka rukunze gatoya ni ugufasha abo batoya ikintu cyitwa volontaire nicyo kinabonye kwitanga kugira ufasha abantu akaka cyike mpampaye nari itanze kugira mfasha abantu n'uno yifuze uko twogira uyu mutima kugira ngo tuzaje turafashanya kugira ngo urugwaruka rumere neza kurutangene twe twakuze
ndabashimiye cyane yari Eric riri buze aherutse kuronka agashimwe ku muhinga w'umwirabure aronse agashimwe mu bijanye n'ubuhinga bwa none mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane akaba ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabashimiye
ako kazi ki murakamenyereye nakatwindijwa mu makuru y'imikino na sporo mu mikino y'ijonjora y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kizabera muri Amerika Canada na Mexique mu 2026 amakipe ya Afrika akomeje guhatana ashaka tike ikipe y'u Burundi mukanya imaze gutsinda iya Gambia ibitego 3-2 i Dar es Salaam muri Tanzania u Burundi burakinira muri Dar es Salaam kuko nta kibuga cyemewe na CAF u Burundi bufite muri iki gihe muri uwo mukino ibitego by'u Burundi byatsinzwe na Abed Bigirimana ku munota wa 31 nsabiye umva atsinda icya kabiri ku minota 35 hanyuma Abdallah Sudi atsinda icya gatatu ku munota wa 75 ku ruhande rwa Gambia ibitego byabo bibiri byatsinzwe na Baro n'uwitwa Cole umutoza w'ikipe y'u Burundi mukanya yavuganye n'umukunzi w'ijwi rya Amerika uyu ni Etienne Ndayiragije hanyuma umutoza Ndayiragije amubwira uko yakiriye iyi ntsinzi
cyambere nshimira imana ko turonse ndatatu muhira bya byoroshye dukeneye ikipe ikomeye ko icyambere cyo bavuga ko cyaduhaye mu ndatatu ni imigisha y'imana n'imana yaduhezagiye ko twarukina bavuga ko twari 50-50 wasanga ko turunganye mugabo imana yagiye ku ruhande rwacu abasore bacu bashobora gukora ibyo imana yabagabiye nk'ingabirano nibyo twakoze ngo si muri make nicyo navuga ko nshimira imana ngashimira n'abasore banjye ko bashoboye kwitanga kwanza ngiye kuraba match bakinye uno munsi ngiye kuyikurikirana ndabe ko bakina hanyuma ikindi gikurikira no kuraba abakinyi bacu ko uko bavyuka shaka kurekigera bashaka kuronka ingufu zabo kuko muri no match kwagize ingorane nyinshi kwakoze remplacement ziri force mu deuxième mi-temps ibivanye no kugwara kwa Derrick na Abedi babaye tuwa force yo kubakuramo bitari muri plan no ngiye kuraba nuko abandi baza kubyuka uko bira baramuka turabe ko bashobora kurekipera kongera kugira ingufu zabo n'abandi tubafashe ukuntu bashobora kugarukana ingufu hanyuma twitegurayo kuri iyo match ya Gabo nabonye ko abakinyozi twatumye ko bafite ubushobozi hari ikintu baze kongerera muri ekipe yacu ni ikintu cyo gushima imana selma turashakeneye umwanya kugira ngo ukuntu tubinjiza mu byo twamaze gukora urabona ko iyi ni nka ekipe yakinye match ya Namibia kina match ya Cameroon nagiye ndamplasaho mbona ko yoba hariyo abatarimo kugira ngo twe turashiramo abandi buhoro buhoro ntitwike travail tumaze gukora ndabona ko hari ikintu ko kiraza travail ibandarije no ku bandi byose birashoboka bose bameze neza
uwo yari umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru inamba mu rugamba Etienne Ndayiragije kuri mikro y'umukunzi w'ijwi rya Amerika wakurikiranye uwo mukino mu mujyi wa Dar es Salaam muri iryo tsinda rya F Burundi burimo ubu ngubu harimo harakinwa umukino nanone uhuza Gabo na Kenya ku munota wa 90 ikipe ya Gabo iri imbere n'ibitego 2-1 muri iryo tsinda twabibutsa ko u Burundi buri kumwe na Gabo Cote d'Ivoire se ibirwa bya Seychelles Gambia n'igihugu cya Kenya umukino ukurikira u Burundi buzawukina nanone ku cyumweru bukinire mu mujyi wa Dar es Salaam aho buzahura n'ikipe ya Gabo Shuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire cyane kuba mwaduteze amatwi dushimire bagenzi bacu badufashije kutugezaho aya makuru yose tumaze kubagezaho dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tahani we wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC mwari kumwe nange Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe